Mane Nyakumviriza, Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika isamye na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti bakunze, muri kumwe natwe mu biganiro by'uno munsi hano muri studio y'indwi. Muri kumwe na Jodiane Nahazwe ngiye kuremesha ikiganiro muri Isanga. Muri Isanga mukunda mucumva ku mirongo migufi ya shortwave kubari mu Burundi no kuri FM 104 n'ibice bitatu kuri mwebwe mutwumva muri mu Rwanda. Turi kandi live ku isi yose kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com. Adresse ya Facebook yacu ni VOA radio yacu.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Ntuye muri leta ya Colorado, Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, uraritswe buri munsi saa kumi.
Muramenyereye ko iminsi yose ya gatanu muri Isanga urubuga aba rugo abapfasoni. Uno munsi twabatumiriye umupfasoni Chantal Ndikumana yigisha ibiharuro ariyo mibare mu Kinyarwanda mu mashuri atandukanye yo mu Bwongereza. Chantal yiyemeje guteza imbere indero biciye mu buryo bwa none, akaba aramutswa n'ikigo Burundi Education Foundation. Tuvugana ni Londres mu Bwongereza ku murongo wa telefone. Chantal, ikaze muri Isanga kandi mwakoze kuduha akanya kugira ngo dushobore kuyaga n'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Ndabaramutsa, murakoze cyane kumpa akanya ko tuganira byerekeye indero y'abarundi. Ni kwa Chantal Ndikumana, ndi murundi kazi yigisha ibiharuro ngaha Londres. Nkaba mfise umugambi wo gufasha indero cyane cyane mu gisata cy'ibiharuro le science. Dukoresheje icyo bita internet mu gifaransa. Murakoze. Hama nkaba mfise kandi n'ikindi kigo cyitwa Burundi Education Foundation. Ni kintu umubyeyi wanjye yitwa Professeur Emerite Katihabwa Joseph yatanguye kubera yitaho cyane indero y'abana b'Abarundi, kandi akaba ashaka no gufasha ubwa mbere na mbere. Aho yavuka muri Korine ya Rusaga, muri komune ya Nsoro, ariyo ikongera ikaba muri provinsi ya Gitega. Murakoze.
Reka imbere ko tuja kuri uyu mugambi wo kuzokwigisha gushaka gutanga ubumenyi biciye ku buryo bwa none internet, tubanze tugaruke gato kuri ico kigo Burundi Education Foundation. Ni ikigo gikora gute, cavutse ryari, hama kigamije kigashonta?
Burundi Education Foundation ni ikigo catanguye mu 2014. Cyatangujwe n'ibyiyumviro by'umubyeyi turi kumwe, kubera twabonye yuko hari hakenewe cyane yuko abana biga cyane cyane. Twahereye aho twari tuva muri Korine Rusaga iri muri komune ya Nsoro, tukiyumvira yuko gishobora no kuzokwira igihugu cyose, kubera kenshi usanga uburyo bwo kugira ngo abana bige hari gusanga bukeha. Ego igihugu kirafise uburyo bwo gufasha mugabo ikibuza ko n'abandi boza bakunganira bagafasha uko bashoboye, kuko tuzi yuko indero ari ikintu gikomeye cyane mu buzima bw'abantu. Novuga yuko novuga gute abantu niryo tunga rikomeye igihugu kiba gifise. Rero ukimvira yuko dushizemo ingufu zo gufasha abantu bagatera imbere bakiga neza bakaronka ubujyo cyane cyane mu bice usanga bikenye bataronka ubujyo bukwiye kugira ngo bagure nk'ibikoresho by'abanyeshure cyangwa ibikoresho by'abigisha cyanke novuga gute ibikoresho hari ahashaka kuba tuvuge nk'amakaye amakaramu ibitabo by'abigisha kugira ngo bige hari ababyeyi usanga batagira uburyo bwo kugura nka uniforme cyanke kugura ibiraka abana baje ku ishure cyanke icyo navuga amashakoshi batwaramo amakaye kugira ngo ibyo bitabo baba banditsemo ibyigwa ntibinyagirwe eka ni byinshi ni kibyinshi umunyeshuri abakeneye gushakunganira abo bantu batabafise uburyo
yego hanyuma kuva muri ibyo 2022 mumaze gushika ryansoro mwafashije ni komune yose canke mwaravuze muti dushaka gufasha ishure rimwe gusa nkubabaza ati muri iyo myaka yose kuva mutanguye ibyo mumaze kurangura bingana gute
nitwa angwe mu 2012 oya iyo fondation yahereye mu 2012
turacari kumega Chantal turumva agatelefone sinzi ko bariko biriko biragenda muhinga bw'ivyoma reka tubasabe baturabire ikiriko kiraba kuko tutariko turashobora kumvikana neza n'umwigisha Chantal Ndikumana wo mu Bwongereza mukanya baratubwira ko muhinga bw'ivyoma agatelefone kavuye ko ariko turaza kugerageza dusoye twongere tumuhamagare ijugi y'America risamire na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro ni muri sanga Chantal aragarutse Chantal muratwumva ubu
ndabumva cyane hari habaye ingorane ya connection gatonya mugabo ubu birasa
ego mu Kirundi bavuga ko ngo ubuhinga bw'ivyuma ntibwigera busezerana na rimwe
ego
nako ndabaza nti kuvamo gitangura mumaze gushobora kurangura ibingana gute hama mwabiranguriye ku ishure rimwe muri komine yose cyane
kuva natutangura tumaze kurangura ibikorwa gusa mu ishure rimwe ishure fondamentale ya Rusaga iri muri commune ya Nsoro ariyo mu province Gitega mugabo twifuza ko bishobora gushika mu gihugu cyose aho tubona yuko harimo abantu baba bakeneye gufashwa gusumba abandi
umuntu avuga nk'abanyeshure bari kuri iryo shure mufasha bangana gute muramaze kuramura ni mwebwe mutanga ubwo buryo bwose n'abigisha n'igwanyu bo muri batangwa na Burundi Education Foundation canke baba barabigisha basanze bahari mugamo mukaza musahiriza mu gufasha abanyeshure mubaronsa ivyo bikoresho byabo
okay abanyeshure bari kuri iryo shure ecole fondamentale ya Rusaga ecole fondamentale ya Rusaga ni ishure rishasha ryatanguye mu kwezi kw'icenda kw'2018 ni ishure rya leta ryubakiwe aho Rusaga ari uburyo butanzwe na UNICEF kuko UNICEF mu isanzwe yubakira leta iyo Rusaga yari korine itagira ishure muri komune ya Gyansoro yose byarafashe umwanya mugabo abantu bo babavuka muri iyo korine baragiye hamwe barandikira ubushikiranganji bw'indero kugira ngo babaronse ishure hama rero kubera umubyeyi wanjye ari yaza yari yarashoboye kwiga barandikira ikete bararimushikiriza ati udushikire imbere turonke ishure iryo shure rero ni ishure rya leta twebwe dufasha amashure ya leta kuko twebwe nta buryo bunini twari dufise bwo kubaka ishure gusa twabashikiye imbere dusaba ubushikiranganji bw'indero hamwe na UNICEF kugira ngo turonke ishure hama iryo shure icyo tuje dukora nk'abigisha batanga muri iryo shure ntibari bafise ibikoresho tuvuge byo kwigisha ntibari bafise novuga ibikoresho bimwe bimwe byo gusukura nk'ishure abanyeshuri bo ngaho batishoboye usanga bafise ababyeyi badashobora kugura ama uniforme cyangwa kugura amakaye, amakaramu, ibirato, amashakoshi meza kugira ngo amakaye yabo ntanyagikwe. Ibyo rero tukabirira abanyeshure n'amasabuni kugira ngo abana bagende ku ishure basukuye n'impuzu bambaye zigende zifise isuku. Ubwo rero twabitanga muri iyo korine, mugabo n'abandi bo muri muzindi korine bakenye dushobora kubaronsa uburyo kugira ngo baronke ibyo byose baba bakeneye.
Yego, urakoze cyane rwose Chantal. Turafise abakunzi b'ijwi ry'Amerika ku mirongo itandukanye ku ikiganiro tutaba tucisangije. Tutangure kuri Lambert Ikaze. Lambert uratwumva? Uratwumva?
Yego ndabumva.
Aho uherereye hama akabazo kawe canke intererano umugabo abari inyuma yawe basabe kutavugira mu telefone yawe kugira ngo dushobore kumvikana. Hari ha abantu bari inyuma yawe urashobora kubasaba bakareka kuvugira impande yawe kugira ngo dushobore kumvikana? Uratwumva Lambert?
Hello?
Uri kuratwumva garambe?
Hello?
Lambert uri kuri muhinga bw'ijima tumbasabe bashobore kumusaba ko yova ku impande yabo bari ko baravugana kugira ngo dushobore kuyaga byoroshe. Lambert aragarutse. Lambert uratwumva ubu? Nuko hari ikibazo cyo muhinga bw'ivyuma tutazi ico kiriko kirava ko ku matelefone ariko ngira ngo mukanya biraza gukemuka. Nuko Chantal mwarimu atubwiye yuko hari umugambi mufise wo kuzoshobora gutanga inyigisho zitandukanye bice muhinga bwa none ariyo internet. Uyu mugambi utegekanya kuzotangura ryari hama ugakora gute?
Uwo mugambi ni umugambi mwiza mugabo usaba uburyo iyo website kuzoshirako ibyigwa cyane cyane ibyigwa nk'ibiharuro, Gifaransa, Cyongereza, na physique, biologie, chimie hamwe n'indi mikuru novuga ngo mu Cyongereza bayita computer science. Donc aho bashobora kwiga informatique cyangwa ICT. N'umugambi twasanga kwiyumvira hama turaronka uburyo bwo kugira iyo website. Mugabo rero n'umugambi usaba ubuhinga bwinshi n'uburyo iyo website irahari na bureau hama hakadosha ko ibyigwa bishobora ko gushikira novuga isi nzima mugabo ukabihereza cyane cyane abana muri Afurika bo usanga bataronka abahinga benshi bakwira imihingo yose yo muri Afurika. Mugabo urumva je nayo nimbira Burundi kubera ego turashaka kuronka bigisha bigisha ibiharuro. Mugabo kenshi abantu baba barize ibiharuro bakabinonosora dusanga kenshi mu Burundi batagwiriye. Hama rero kugira ngo turonke inyishu y'izo ngorane twimbire yuko hoba icyo navuga nyine bita website mu Kirundi
ni urwo rubuga nyine rubuga rwa internet muzocisha ku ivyo vyigwa byanyu.
Ego, hagategurwa video, hama iyo video igakurikizwa n'ibibazo kugira ngo barabe yuko umwana yumvise. Iyo rero ibyo bibazo bagaca babaha amanota baronse kandi bakabereka n'aho bakosheje bakabereka n'ukuntu bokosora. Ibyo rero usanga bitegurwa n'abantu abigisha banonosoye ibyo byigwa baba bigisha. Mugabo ikiza nuko kuri iyo website twimbire yuko umwana yoca aronka ahejeje icyo cigwa yahejeje umwaka iyo muronka urupapuro rwemeza yuko yakurikiye ibyo byigwa. Bituma rero ashobora kuja mu wundi mwaka. Hama tugasaba rero abakoresha ibibazo ngaha yuko bokwemera yuko
ibyo byigwa barabyita babishikiza ahandi baba bagiye kwiga mu ndango twimbire yuko umuntu yakoresha ibyigwa biba bikurikirwa ngaha mu Bwongereza mu ngaha tugasaba tuvuge n'abandi bakurikira iby'Igifaransa kugira ngo ntihabe gusa abantu biga Igifaransa cyangwa Icyongereza ariko bakurikira ibyo bintu
hanyuma azoba ari amafaranga azotangwa abo bana bazuyaronka mutegekanya kuzorihisha gute ikibazo cha internet kiracari kibazo kikomeye mu bihugu bitandukanye nk'u Burundi ndetse na handi mu bihugu bibanyi bazoshobora kuronka ama ordinateur abafasha kubikurikirana kuko umuntu kugira ngo ashobore kwiga akoresheje ubwo buhinga ategeza kuba afite imashini akagira niwe internet
eko iyo tubajije kenshi mu bihugu byo muri Afrika usanga n'ibikuri internet irazimba mugabo umuntu haruye tuvuge nko kuri centre imwe usanga internet kuri kuma mashine ashika nka 25 usanga bakurihisha kumwaka barashaka kukurisha amahera atashikana ibihumbi 400 by'amadolari ibyo bihumbi 400 by'amadolari ubiravye kenshi si amahera menshi cyane ku bantu boba baba hanze nuvuga ba diaspora barashobora gufasha aho bavuka bakaronka internet ku masantre aho bagomba gufasha hama ibyo by'amamashini nayo kenshi ngaha anye hari uburyo yukukuronka amamashini ku buryo butari buniniya iyo ufite amamashini ugura ashika nka 20 sinogura ngo ni ibintu bizimba cyane n'ibintu bishoboka iyo hagiye mu gushaka ibintu birashoboka kuko ndaharura nk'amamashini nka 25 abantu b'Abarundi naho boshira hamwe amahera make umuntu yobishikako kandi umuntu agenda aragira buhoro ni umuntu ntavuka rimwe ngo yuzure ingobyi ugenda uragira buhoro gushika naho bakwiza igihugu birakunda cyane kuko n'abandi barabishoboye ngonga ego buraya mugabo sinibaza ko ari ibintu bigoranye gose
ego travino ganza mukanya ariko tubanze tugaruke ku mirongo ya telefone Eric Kaze
murakoze
yo uherereye ni
ngende bujumbura muri komine na hangwa karise gikongo ya kabiri
akabazo canke intererano
akabazo na rico ushaka kubaza madame Chantal abikara daba umugambi w'umushasha w'ishuri nshingiro hari icyo wafasha kuri uwo mukuri icyo kiyumvira cyiwe hanyuma akandi kabazo mbega kubera iki yumvi yoba yahisemo kwiyubakira ishuri rye ariko ntashake gufata mu mugongo uyu mugambi wa leta w'ishuri nshingiro kugira ngo afashanye na leta mu gutanga ayo maordinateri no gutanga ya interineti
ko yahisemo kwibakira ishuri ryiwe ntafatanye na leta sinzi ko imbere kugenda reka mbaje Chantal ko yumvise akabadushaka kumubaza kuko numvume ngo itandukanye nivyo mwatu
namwumvise cyane ishuri sito twayubase ishuri ryubatswe na UNICEF rikoranye hamwe na n'ubushikiranganje bw'indero twese ntitwigeze dutanga amahera yo gutangisha udukubaka ishuri ishuri ryubakwa na leta hamwe na UNICEF UNICEF itanga uburyo bugatangwa muri mu bushikiranganje bw'indero twese nta buryo twadufise bwo kubaka ishuri twese twavuze ko tudafite ishuri tubishikiza ubushikiranganje bw'indero ubushikiranganje bw'indero rero bukorana na UNICEF nibwo bwafashije kugira ngo turonke ishuri hama ayo ma ordinateur tuyashikiriza amashuri ya leta tukuvuga ngo tuyashikiriza ishuri ryacu ibintu byose bishikirizwa ubushikiranganje bw'indero ushikiriza intwaro yo hagati ni ukuvuga amakomune kuko urumba ishure ryacu dushikiriza aho tuba tubona dushikiriye kandi tubona ko bikenewe.
Hanyuma ka Eric watahuye kuri ako kabazo ko atari bubatse iryo shure ariko byakozwe na UNICEF bicije muri Leta y'u Burundi. Hama hari akandi kabazo wari wabaje kuvyerekeye umugambi ngene bashobora kuzokorana biciye muri iryo shure mu mashure nshingiro n'amashure asa nka mashasha mu Burundi. Madame Chantal mwokwishura Eric.
Ego. Amashure shingiro ukuntu umuntu ashobora kuyafasha nuko umuntu ashobora kuyashikiriza ibyigwa byiza dano nosowe n'abantu b'abahinga tuvuge amashure adafise abigisha bakwiye bigisha nk'ibiharuro canke bigisha fizike canke bigisha les sciences de l'informatique bashobora guca muri ubwo buryo bakaronka ibyigwa binonosowe neza kuko hari igisanga haba ubukene bw'abigisha bazi nubwa ibyo byigwa. Ibyo rero interineti izoza kuba umuti w'ubwo bukene bw'abarezi mu bice bimwe usanga bigoye kuronka abigisha bakwiye kandi abayigisha babizi neza.
Murakoze cyane Eric, kugira umunsi mwiza ngahe Bujumbura.
Ego
ku murongo y'undi hariko Eve ikaze nawe.
Murakoze ndabaramukije kwezi ya Amerika.
Aho uherereye hama kabazo kawe?
Je ndi Bujumbura mu Burundi muri komine Ntahangwa. Nari mfise akabazo nugira ndamubaze umusimire mbanje kwanza kumuramusa umusimire ari ku ihe ya Amerika. Ikibazo cyanjye nagira ndamubaze mwavuge yuko ari umwigisha yigisha mu gihugu cy'u Bwongereza niba nihenze nuko nabibonye kuri Facebook.
Yego nibyo.
Ikibazo cyanjye ni iki? N'umurundikazi habuze iki kugira ubwo bumenyi afise abuzane mu Burundi kugira ateze imbere n'ugwaruka bw'i Burundi kugira n'igihugu gitere imbere biciye muri ubwo bumenyi wewe yaronse. Icyo nicyo kibazo cyanjye nari mfise. Habuze iki kugira aze mu Burundi kwigisha abarundi ubwo bumenyi afise?
Urakoze ugira umunsi mwiza.
Ndabaramukije neza Eve, nta kibuze nicyo gituma niyumvira cyane igihugu cyanje kugira ngo ubwo bumenyi naronse ngaha mu Bwongereza ndabuzane mu Burundi duciye kuri internet. Nje ndumuntu umwe turafise abigisha benshi b'abarundi cyangwa abandi b'abanyamahanga. Mugabo uravye amashuri ari mu Burundi ni menshi. Mugabo kubera iyo internet dushobora gushikira benshi bari mu mashuri y'i Burundi ducishije kuri ibyo bya internet. Washaka tugashikira na benshi bari muri Afurika kuko ubukene bw'abigisha cyane cyane b'ibiharuro ba fizike ba shimi canke les sciences za informatique icyo bita mu Cyongereza computer science. Muri henshi mugabo tugira imana yuko hari ubuhinga bwa none butuma ushikira abantu benshi uri mu kibanza kimwe kubera internet, kubera no muri Afurika usanga ubu unye internet ishikira benshi kandi n'igiciro cyaragabanutse n'igiciro cy'ibyuma cyaragabanutse bituma byoroheza kwigisha. Ubwo bumenyi bwa none rero nibwo buzomfasha kuko ndi umurundikazi akunda abarundi kandi akunda n'abanyafurika, nifuza ko biga bagatera imbere kuko ubumenyi niryo ntango y'iterambere. Abanyafurika bafite ubwenge n'umutima barinda gushyiramo ingufu nyinshi kugira ngo abana b'abanyafurika, abana b'abarundi bige bashobore kuzoteza imbere ibihugu byabo. N'ibindi bifata umwanya munini, ntibimeze nka kujya leta ishaka kubaka amashu amabarabara ishaka kubaka amahopito n'ibintu bifata umwanya mugabo ndizera ko bizokunda.
Hanyuma ga Madame Chantal, iyo uyo mugambi wanyu tugarutse ko gushobora gutanga ubwo bumenyi biciye kuri internet, mutegekanya kubanza gutangurira he kubana bakiri ku ntebe nto, kubana bakiri muri ku mashuri mato mato muri za kaminuza canke gute muzo bitwarira nimwe cyane?
Icyifuzo cyacu cyari uko duhera mu ishure mu mashuri yisumbuye, kubera ubukene buri ahanini mu mashuri yisumbuye na za kaminuza, kubera muri mu mashuri mato mato usanga ubwo bukene bw'abigisha si bunini nko mu mashuri yisumbuye.
Hanyuma mukibaza ko mushobora kurihisha nkanga kuzorihisha niza marara gutangura
mu Burundi tuvuge nk'ubwo ngo abarundi n'abantu bafite uburyo umuntu yosaba tuvuge nk'amahera umuntu aba yakoresheje muri internet n'amahera makenya kugira ngo umuntu ashobore kuriha abantu baba bariteguye. Umugabo ku Barundi hari ukuntu umuntu ashobora kurondera uburyo duciye ku mareta canke duciye ku novuga organisme international, hariyo abantu benshi baba bashaka gufasha muri ubwo buryo kuko bazi icyiza kivamwo mu kuronsa ubumenyi kwigisha abana. Turiko turarondera uko dushoboye turondere uburyo kugira ngo igihugu Burundi tuvuge kubera abo tuzi yuko adafise uburyo bwinshi, turonke ukuntu dushobora kuriha ibyo bintu bitaremereye cyane umwana w'umurundi. Icyiza cy'ibyo bintu ni uko tuvuge nk'abana bo muri Aziya, abana bo mu Bushinwa n'abantu bafise uburyo bwinshi, bituma umwana w'umwana wo muri Shine arishe bisa n'uko umengo ariho umwana wo mu Burundi, kubera urashobora kugira ko umwana yarishe muri Shine ashobora ku amahera aba yarishe ashobora kurihira ibyigwa umwana atishoboye
wo mu Burundi.
Numva
ndabumva rero neza mwigisha, nuko muzo kugururukira isi mutazo kwibanda ku Burundi gusa, hazaba ari ikintu muvuga ati aherereye hose ushoboye kwiga turaguha ikadze ushaka.
Bibana n'ibihugu, kumva ibihugu hari igihe usanga batemerera nk'abanyeshuri gushikira tuvuge iyo website.
Trace na Ernest ku yindi murongo wa telefone. Ernest ikadze uherereye he?
Sandi muri komine Mpanda.
Uri muri komine Mpanda, turumva uri no ku muhanda kwibarabara.
Ni hafi ibarabara mugabo namaze kuva ku ikaburimbi.
Wamaze kuva ku ikaburimbi, uri ko hakora uduki?
Yego cyane. Ngo jewe sanze ni sumamwe muri sevenoro ni ubuntu gusandi mu ikonje.
Nakabazo wari ufise none ubaza Chantal.
Nakabazo nabaza Chantal. Numvise ko yagira ubuntu akaba yigisha ibiharuro mu Bwongereza. Novuga ko ari ubuntu yagiwe bisanzwe, none ko ninjira nti kuri ni byiza cyane wumvise umuntu w'umurundi cyangwa umurundi kazi yagira ubwo bona akaza kwigisha hanze, kubera byo n'ibintu ukuntu ibintu by'umunsi bigoye no kandi akazi ine wacu kagoye. Niba cyane bati none we areka kuri iki kugira ngo bikunde abarundi kazi bari hino kugira ngo nabo bagirirwe amahirwe bashobore kuronka akazi nk'uko areka kuri iki kugira ngo bikunde nabo asahirize abari yene bacu Burundi kugira ngo nabo baronke amahirwe.
Yego, ugume ku murongo Ernest. Dusaba imbabazi Professeur Chantal, igituma hari utubazo tugaruka nuko murazi ko leta y'u Burundi yaratwatse imirongo yacu ya FM. haizi gechini. Hariho rero ibintu tuvuga ugasanga umuntu ntiyigeze abyumva kuko badukurikirana kuri Facebook ibyo twanditse. Muratwihangana niyo tubazo twaza turagaruka. Sinzi ko mu mucira kuri make ico muri ko murakora kugira ngo yavuze ngo abako abigema barundikadze bashobore guca makanda waciyemo ahusha aho mushitse ko hashimishije. Hacho muri ko murakufasha. Mari mwavuze ivyo migambi yo kwigisha.
Ukwigisha n'icyifuzo dufite kugira ngo abantu bose bige yaba umukene yaba ufise uburyo mugabo hari ikibazo avuze ngo ati kuza kuronka kazi no jewe ndi murundi kazi nibyo mfise ubwenegihugu bw'Abongereza mugabo sindi umuntu atanga akazi kuko na jewe nkorera Abongereza sinovuga ngo ndafise ubushobozi bwo gutanga akazi icyo nofasha ni uko boronka uburyo biciye muri interinete bakiga canke mu gufasha abantu baba bava mu mihingo ikenye akaronka uburyo mugabo ibyo gutanga akazi ngaha mu Bwongereza
ibintu shoboye na gato nyuma Ernest wa Tomokewe yego urakoze ugira umunsi mwiza komeza ibyo arimo
yego namwe
yego ishuri America Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga turi ku migambi itandukanye umwigisha Chantal Ndikumana wo mu gihugu cy'u Bwongereza harimo kuzara barashora gucisha ubumenyi biciye kuri internet aho bizoramuka bikunze ga Professor Chantal kuvuga ko izo nyigisho bazaba baronse bazihejeje bazoronswa diplome ifise uburemere bumwe nka diplome zironswa mu gihugu cy'u Bwongereza canke
twarasabye ama centre ngaha atanga ibibazo yuko programme zikurikiwe n'abana bari muri Afrika babikurikije mu Cyongereza ko boronka urupapuro rwemezwa nizo bigo bitegura ibibazo birakunda ko umuntu aronka impapuro yemeza ko umwana yakurikiye kuko urumva ni mashini ikivuga ati umwana yamenye kuko ni ubuhinga bukoresha cyane ngaha mu Bwongereza niho nayibonye umwana acabona neza ko yamenye n'umubyeyi akamenye akabibona baraguha urupapuro ibyo cyuko turasaba nuko ubwo rupapuro rwo kwemezwa yuko uwo mwana ashobora kunguruzwa yerekana urwo rupapuro ibyo nabyo birasabwa birafata nk'umwaka mugabo birakunda birashoboka
hama ugo rupapuro diplome izozari uvuga nk'uri ko arondera akazi ashobora kuvuga ati jewe naho ntari mu Bwongereza mfite diplome y'Ubwongereza
ukoresheje iyo website sinibaza mugabo umuntu arashobora gukoresha amasantre abari nko muri tuvuge nk'abakurikira programme z'Abongereza kenshi n'ababa biga ngaho mu Burundi hariyo abagenda bagakora ibibazo tuvuge nko muri centre y'i Nairobi cyane centre yo mu Rwanda iyo wakurikiye rero ukamenya kuko urumva ibyo ufite mu mutwe ntibigenda uragenda ugakora ikibazo bakaguha diplome yemewe ukaza ukayipresenta mu mashure
Ego. Lambert aragarutse ku murongo wa telefone. Lambert ikadze. Lambert uri kura twumva?
Muhanda nico cyari na bugari ariko ndi ngenyine.
Ahuherereye he?
Ndi Lusaka.
Lusaka. Muri Zambia. Akabazo kawe.
Kabazo kanje nagira ngo mbabaze ni muwa mwarabashije kwiga mukagera kure ndetse mukabasha no kuba wenda munakora mufashe iki urubyiruko rwo mu biyaga bigari kugira ngo narwo ruzamure ireme ry'uburezi by'ibyo biga kugira ngo biborohere kubishyira mu bikorwa kuko ubona ko ugasanga ntabwo ntabwo kubishyira mu bikorwa birimo kugenda neza ntabwo mbega babara bigaragaza ko imyigire baragiye itaragenze neza ese uruhare rwanyu ni uruhe ko mwe mwabashije kwiga mukagera kure mukanagira n'amahirwe yo kubikora yenda aho hanze ese mufashe iki barumuna banyu basaza banyu bari hasi batabashije kugera ku rwego nk'uko kwango bazahagera
urakoze Lambert ngaho muri Zambia ugira umunsi mwiza
ego
professeur Chantal
ego icyo kibazo afatije numva kigoye gatonya mugabo inyishu navuze inyishu kugira ngo abantu bashobore kwiga neza kugira ngo bashobore kuronka novuga ibyigwa byanonosowe n'abantu babyumva kandi ibyigwa byiza ahanini kugira ngo bikwire ku bantu bose bazokoresha ibyo bya interineti n'iby'ukuri canke rimwe rimwe abantu badashobora gukoresha interineti abantu bafite ubwo buhinga barashobora kuronka akanya gatonya mbwa ntibishoboka kuko baronka umwanya munini kugira ngo bagende bashikire abo bantu batafise uburyo kuko kenshi abo batagira uburyo bari hasi babura uburyo bwo kuronka amamashini no kuronka interineti mugabo uko bizogenda birongerekanya amasantre akaba menshi amamashine bakaronka uburyo bwo kugira interineti ku masantre menshi benshi bazoshikira ubwo buryo bwo kwiga uburyo bwo kwiga donc nabo bigisha ibiharuro bigisha navuze physique chimie les sciences informatiques cyangwa kwigisha icyongereza ntibukene gusa ngaha muri afurika wari ubona ko no mu bihugu byo mu ko muri aziya barabikenye inyishu niyo navuze interineti niyo navuze haba amasantre haba amamashine abantu bakigira ko kuko abantu bize banonosoye ibintu usanga baguma ari bakenya inyishu y'ibyo rero izoba kuri interineti kuko abantu batagwiriye ntibashobora gukwira mu mihingo yose
murakoze cyane rwose hanyuma hariho akantu avuze ati hariho abo usanga ibyo bize atanicyo bikorera bamarira cyane ni ikintu mwiyumvira ko gishobora kuzokemugwa biciye kuri izo nyigisho zica kuri iyo interineti ko umuntu ivyo yize bimugirira akamaro ataravye naho yavyigiye tutenze turabaho yavyigiye
akazi ibyo ibintu yize bimugirira akamaro inyishu y'ibyo iragoye kubona kurumva akazi katahari umuntu arinda kurondera ngira ngo ubundi buryo bwo kurondera ubuzima baciye nko nuvuga kwikorera ibyabo kwikorera ibyabo naho biva aho bari kuko no ngaha mu bihugu biteye imbere hariyo abantu usanga barize tuvuge barize nka histoire mugabo ugasanga iyo histoire bize siyo bariko barakoresha ngira ngo bagire ubuzima bwabo cyangwa ugasanga abantu baba barize mbe novuga iki abantu baba barize tunovuga mu gifaransa ekonomi ugasanga ntibariko barakora muri ekonomi bakora ibindi bitajyanye n'ibyo bize mu buzima urinda kwiga kumenya ingene urondera ubuzima utarinze rimwe rimwe gukoresha ibyo wize
murakoze kuri uyu mugambi nyine wo gushobora gucisha izo nyigisho kuri ku buhinga bwa none kuri interineti umuntu aribaza utubazo twinshi na cyane cyane iyo tubitwaye mu gihugu cy'u Burundi tugerageje kumenya n'ingene turavye ingene n'amashuri asanzwe akorerako nk'uzogira amahirwe akavuga ati ndafise amafaranga bisigura yuko ashobora kuzokomeza yiga muri ayo mashuri yisumbuye ivyo yiga kabangikanywa n'ivyo muri ko muri yiga canke ntibisingombwa yuko azobandanya mu mashuri yarimwe mu gihe azuba afise ubwo buryo bwo kwigira kuri internet.
Ikiza cyo kwigira kuri internet nuko ushobora kuguma no mu mashuri uburimwe mugabo ugafata amasaha makenya ari nk'uko agasandatu cyane kwa Mungu ukiga ibyo birengeye ku byo uba warize mu ishuri kuko kenshi kugira ngo uze kenshi muri za kaminuza zo ngahe Buraya hari iyo usanga bagusaba cyane cyane ibyigwa bikomeye bitatu baragusaba yuko uba ufise urupapuro rw'umutsindo rw'ibiharuro urupapuro rw'umutsindo rw'igifaransa urupapuro rw'umutsindo rw'icyongereza hama bivanye n'ibyo byo kwiga hari abasaba urupapuro rw'umutsindo rw'amasiyansi sinzi ingene babivuga mu kirundi fizike chimie na biologie ibyo nibyo bintu usanga bashimika ko kuko ndibuka na jewe nza muri indasita ngaha basabye urupapuro rw'umutsindo rw'ibiharuro igifaransa n'icyongereza nibyo usanga baguma bagaruka ku cyane kugira ngo winjire muri kaminuza zo ngaha i Buraya bivuga rero yuko umuntu naho yoba ariko ariga ecole fondamentale arashobora kwiga ibyo bintu hejuru y'ibyo bizamwungururira imiryango akaja muri za kaminuza z'i Buraya canke zo muri Amerika kubera aba yaragize ibyo byigwa bikomeye bituma ashikira muri izo kaminuza z'i Buraya canke zo muri Amerika.
Yego, murakoze cyane rwose Professeur Chantal. Turafise na Arcade ku yundi murongo wa telefone. Arcade, ikaze nawe.
Ego me ndashimye cyane kandi ndumvise abisiguye ndabyumvise mugari ikibazo je nari mfise
uherereye kwanze imbere kubaza ikibazo
sa
nuherereye
sa
urihe
kandi mu Burundi ari Bujumbura
nduga ku ijambo rero
yavuze urupapuro rw'umutsindo rw'icigwa kimwe muri ibyo mugino hino mu Burundi umuntu agira urupapuro rw'umutsindo nimba ari humanitarian nayo ibyo byose ugasanga biri hamwe sinzi rero yuko umuntu ashobora kugira urupapuro rw'umutsindo nko mu biharuro honyine cyanke mu gifaransa honyine cyose nagitahuye neza
ko ashobora kugira urupapuro rw'umutsindo mu gifaransa honyine nayo n'ibyo byigwa avuga bazoza barafata cyanke usanga umuntu yafashe bakamwereka yuko abifite mu bumenyi si byo ga Professeur Chantal.
Mu bisanzwe ibyo gusanga bikomeye cyane baba bashimikira ko ni icigwa c'ibiharuro icigwa c'igifaransa icigwa c'icongereza na n'ibyigwa by'amasiyansi ni ukuvuga fizike chimie biologie ibyo nibyo bashimika ko ahanini ego kuko novuga ko niyo shingiro y'ukubandaniza ku bindi bintu biga byinshi
ego watahuye Arcade
ibona tahuye none umuntu aviga arinye cyanke yishikira aho umwe mu kaminuza sinzi niko kabazo kanyuma nari nzise
ikiza cya internet nuko utarinda kwishikira ahantu internet ishikira ahuri hose iyo ufise iyo mashini y'ubwonko cyangwa ufise ubwo buhinga bwa none nico kiza internet yazanye nuko nta udutiriwe ico ushaka kwiga cyo kubatsiga kubera iyo internet ugatora icigo ushaka kwiga nta ukuzitira iyo tutu iyo mashini na internet wiga ico wifuza cyose ukabishikako.
Yego, Arcade nibaza kutomokewe Akadi yamaze no kugenda. Dieudonne ariko we turi kumwe.
Dieudonne
yarakihari. Dieudonne ikaze.
Yego.
Uratwumva Dieudonne?
Yego.
Dieudonne? Jede nitumva na wenyene murongo wa telefone utadiko. Professor Chantal, tu demiri abakunzi bijugi Amerika ko mukanya bahavabo na video baka kubona uko mwabisiguye ivyo bintu muri mu biro vyacu ngaho mu Bwongereza ariko kamwe muko mwabwiye mutwo mwabwiye umemenyesha makuru wacu Venusta akorera ngaho mu Bwongereza nuko mwaronkeje ubutumire bwo kuzokwitabira inama y'umuryango uhurikemwo ibihugu bikoresha rurimi rw'icongereza kugira ngo mushobore gusigura byo mugambi bwanyu n'ukuvuga rero yuko ari ikintu n'abanyafrika batangwe gutahura bakumva ko gikenewe ko abategetsi ba Afrika bakimenya mwotubwira gato ubwo ivyugo butumire n'ico muzobwira abakuru b'ibihugu bikoresha ururimi rw'icongereza
nabamba gukosora gatonya ubwo hariyo inama izoba y'abakuru batwara abakuru bo muri Commonwealth mugabo sibo bantumira jewe kubera ubwo buhinga bwo kugira ngo ibyigwa bishikire abanyeshuri ku isi n'ibintu ego biba bikorerwa ngaha mu Bwongereza hakaba arimo abahinga b'Abongereza mugabo abantu bo muri Commonwealth cyane cyane abo mu Buhindi n'abantu bateye imbere cyane muri ibyo byo kwigisha ibyigwa baciye mu Buhinda bwa none abo rero babonye umugore w'Umunyafurika akazi ari kumwe arakorana n'Abongereza bavuga ati wewe urakwiye gutumirwa mu nama izoba ihuza abakuru b'ibihugu bo muri Commonwealth saba hukuru b'ibihugu bantumira je nza ka novuga gute umuhinga bakorana n'abo bantu basigura ubwo buhinga bwo kwigisha ibintu kuri internet kuko nabone bazoba baje kubisikiza abakuru b'ibihugu abakuru b'ibihugu zende ndi muto si n'ubuntu yotumirwa n'abantu b'ibihangange
ego ni ubutumire mwaronkeje n'abandi kugira muzoje muri iyo nama gusa gusigura ivy'ubwo buhinga
ego mutabo kubera mba muri Afrika bavuga ati byo baviza ko n'umunyafrika agenda akabisigurira abakuru b'ibihugu kuko ni ibintu bizosaba uburyo bwinshi ubwo buryo bwinshi rero abari ngaha mu Bwongereza b'Abanyafurika babikora sinzi ko baragwira mugabo bisaba uburyo bwinshi rero ubwo buryo bwinshi utaronse ibihugu byo muri Afurika bigushigikira
nibintu bigoye gushikako uri urizera ko amareta nyafrika azokuguruka kuri uyo mugambi akanarushiramwe uburyo kuko iyo leta idashize mu buryo muri ivyo bintu urumva ko hariho agaca gahara gatonya nikintu wizera ko amareta azokugurukira
ndabizera kuko amareta arazi ikintu kiza kivamwo mu gutegura kazoza gukwaruka ego birafata umwanya mugabo barazi yuko iyo bigishije abana bakiga neza abo bantu nibo bagaruka bagateza imbere igihugu nizera yuko nzobishikiriza bakabyumva kuko ntaronse ugushigikwa abo batwara batashigikiye ibintu mba nifuza gushaka ko hamwe n'abo turi kumwe ntibizokunda kuko ni ibintu bisaba uburyo ni ibintu bisaba yuko amareta agushigikira
murakoze cyane rwose Professor Chantal twese na Claude ku yundi murongo wa telefone Claude Kaze uherereye
nere Bujumbura
akabazo kawe
nagira mwibarize icyo cimvira gitanguye ryari yatanguye gucimvira ryari kugira ngo ashobore kucimvira kugira ngo umukenyezi wa mbere ashobore kwigisha ibiheruro mu buryo bwa none
umukenyezi wa mbere ashobora kugira iki
yashoboye kutangura kwigisha mu buhinga bwa none bino biharuro
ni umugambi ariko ugitegurwa Claude
ego
gusa reka kugire ryari yatanguye kubyumvira
ego
urakoze kugira umunsi mwiza ego
ico cyumvira ni cyumvira natango kwimvira mu kwezi ku 9 ku 2020 oya ndabeshe nakiyumbiriye guhera mu kwezi kwa kabiri mu kwezi kwa kabiri kw'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani niho natangiye kwiyumvira icyo cyiyumviro kuko icyo cyiyumviro cyari cyiyumviro ubwa mbere cy'umubyeyi wanje Professeur Joseph Katihabwa donc Professeur Emérite yari kwaravuga ati nari nifuza yuko ibyigwa nateguye bija ahantu mugabo we yavuga ati nshaka yuko ibyo byigwa bizoba ibyo gufasha abana b'abarundi abarundi bashobora kwiga iyo shimi kuko yigisha shimi hama n'abandi bazoza mu nyuma akazoza bashaka amabyigwa abana bakiga akiga bakoresheje ubuhinga bwa none mugabo rero nshangira amahirwe yo gukora mu ishure byarimwo umuhinga yaronse agashimye kubera yabaye umwigisha mwiza mwigisha yigisha neza ibiharuro uwo mwigisha rero kubera yabonye yuko hari ubukene bw'abigisha bigisha ibiharuro yafashe yumvira yuko haba ibyigwa bagakora amavideo y'ugusigura ibiharuro ukoresheje ubuhinga bwa none akaba lecture akasigura akaba video agasigura guhera ku ntango gushika baheze akaba ni novuga imyimenyerezo ndavuga nti none murashobora gufasha abana b'abanyafurika bwasi muri Afurika kubera mutagira uburyo ntidushobora kubizana kuko ndi ibintu bizinda ndavuga nti none umwana w'umuzungu nashobora amahera abise mugafata igice mukarihira umwana muri Afurika ngo yangu kubera ngo ari uburyo bwinshi twubanza tukarindira nca numva ndababaye ndavuga nti ni ukuri umwana wo muri Afurika ariragiwe tutahagurutse twebwe abanyafurika ngo tubikore sinzi yuko abandi bazokwihuta kubikora
yego murakoze rwose Professeur turafise na Désiré Ikaze uherereye
Bujumbura
nakabazo
ndakagira amazi nshimire umupfasoni iyo ntambwe idasanzwe yamaze gutera mu buzima hanyuma ndabwira ikibazo dukurikira mbega ko numvise ko ariko arakora ibyo byigwa byo ngo iyo poroje yiwe ari ibyo n'ibyashimi kandi byo gukumva mu buhinga bwa none arabona ashobora kubitaho gute mu gihe nk'ibihugu bikiri mu nzira y'amajyambere usanga bigorana inyere dukoresha ubwo buhinga bwa none aha ndavuga nk'igihugu cyacu ibyo bitatu yandikiye kera ngo gutaraga mu bihe ko iki gihe byari gukunda nanjye ayo mahirwe nari kuyajyamo nkaronga ubwo bumenyi bwiyongera ku byo nize muri magisitere no kwandanya muri nagire mbaze rero mbega harabona ubwo bisaba gute na cyane cyane tukiri muri icyo kibazo hanyuma mbega ko ino posi bana bo mu miryango imaye baye usanga byo ushobora kugorana nyine bashobora kuronga nyine biga amashuri ahanitse ateye imbere ashobora kuba mu bwiza bwiza mbega hazoshikirwaho abandi nyine usanga mu muryango w'iwabo bashobora kutebe biga mbega bobo batagira uburyo boshikirwa gute kugira ngo ubwo buhinga bushobora gutuma igihugu gitera imbere muri kazoza bire kuri bose hanyuma reka tumushyikira iyo ntambwe umugamba wutegure neza ku buryo cyane cyane hajya yikoreye ikintu umuntu muto usanga mbere ariho kiva mu byiza byinshi gusuma kore bya yamaze gutera imbere kuko baba basanzwe bafite nubwo byari kanabwira navuga ngo babitazongereze babyinshi bibaza ko hageze ko yedufite biteyi ariko twoteza imbere gusuma tugasukira abamaze kubabona
urakoze Désiré naho agatelefone kawe katumvikana neza icyumviro nibaza ko ibibazo nibaza yuko Professeur Chantal yabyumvise Professeur
ego ndamwishura ego icyo kibazo abajije ni kibazo cyiza kuko mu bisanzwe abafite uburyo n'ibikuri biroroha ko babishikira abafite uburyo n'ubu hari abiga bakoresheje ubwo buhinga bwa none icyiza nuko hariyo icyo bita Burundi Education Foundation irondera uburyo bwo gufasha abo batishoboye bakabagirira amasoko kugira ngo abo bana batishoboye bashobore kwiga bige ibintu binonosoye byateguwe n'abantu banonosoye ibyigwa bigisha n'ibintu biri ku mutima wanjye n'ibintu nifuza ko umwana atishoboye aronka uburyo bwo kwiga agatera imbere akazonafasha n'igihugu ciwe. Nuko jewe n'ibyukuri navutse mu Gisagara, nagize amahirwe ngira umubyeyi yize mugabo, uwo mubyeyi yize nawe yavuye ruguru aho batari bafite uburyo bwinshi, sinavuga ko yari umwana yari afite uburyo bwinshi, mugabo yagize amahirwe haraba amashure arashikira iterambere. Abo batagira uburyo umuntu azorondera uburyo kugira ngo babafashe, mugabo nabivuze ko ari ibintu bisaba uburyo bwinshi, bisaba ko amareta n'ama organisme yofasha muri iyo muri uwo mugambi wo kwigisha abana bakoresheje uburyo ubwo buhinga bwa none.
Ego, murakoze cyane. Turase Innocent, akabazo kawe usongora ko dusa nk'abariko barasonzera. Innocent, ndumva uriko uratwumva. Akabazo kawe usongora cyane.
Nicyumvira hano hano n'umwanya, ndabona uriko uragera kwari kumushyira ingano yigisha mu Burundi buhinga tukamusaba nini mu Burundi noneho tugatomboye kari umurundi akaza nyine akateza imbere n'ubwo buhinga yigishiriza iyo hanze natwe imbere tugatera imbere kuko kw'abandi hanze nakari mukeza kari umugore wanjye yigishiriza hanze kandi akagira neza natwe twashaka ko yoza imbere akigisha n'abandi natwe tugatera imbere.
Urakoze cyane. Ego, gusa nibutse ko hariho n'abandi bafasoni b'abarundikazi mu makaminuza atandukanye bigisha irya nino, tuzoza turagerageza tubarondera abafasoni bashoboye gutera imbere kugira ngo baze barabwira abandi uko babigendeje hama bababere n'akarorero. Chantal, hariho ubutumwa bumwe mwe dufise kuri Facebook, tubatumire n'itwaheze ikiganiro muze gucayo murabe, ni kuri VOA radio yacu. Mugabo reka tubasomere nka bumwe muri bwo nka Gu Elia yitwa Gu Lise Jean, avuze ngo barundi turashoboye kabisa, turagushigikiye, Imana iguhe kugera ku ntumbero wihaye. Sinzi rero ko ufise akajambo wobwira abapfasoni muri rusangi, abigeme, kuko ikiganiro cuno musinca abapfasoni n'abigeme, hama n'urwaruka muri rusangi nabo bategetsi batandukanye kuri iyo migambi yawe itandukanye.
Abo bigeme n'abapfasoni ndabashimira cyane kubona bashigikira umundi kazi. Abo bigeme n'abapfasoni n'abantu bakomeye cyane mu gufasha indero y'abana b'Abarundi. Nosaba ko bosaba amareta bonyene kandi bashigikire cyane ibyigwa by'abana b'Abarundi kugira ngo turonke iterambere mu Burundi. Hama amareta nayo nosaba ko yofasha cyane mu guha uburyo ubumenyi mu kwigisha, kuko indero ubumenyi nibyo terambere ry'ibihugu. Nibyo ikibamwo gisaba bisaba umwanya munini
mugabo murakoze cyane
ni bintu bose nikako
murakoze cyane
barongera ubujyo bwo kubaka amabara
yego murakoze cyane gose professeur Chantal Ndikumana mwigisha mu gihugu cy'Ubwongereza je nitwongera kubikora ko muzotwitabe ego yerdieni na hazema likume kuri mikro ya koze Jeffrey Mutagoma yegera ni jamajuni na engineer balikume muhinga bw'ivyo makino kigane mushaka kongera kucumva kuri wezi tatu akaburungu radio ya Trovewa akaburungu.com mukanya turabandanya na programme z'ijuru ya Amerika.